ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Abadukurikirana ku nyakira amajwi zanyu turabahaye mwiriwe muteramanye na Emmanuel Ntirampeba mu kiganiro yaka. Umugwi w'abatanga amaraso ku bushake bo muri site ya Kamanyora igitigiri cyabo kiyongereye bakaba binjije abandi 78 muri bo 62 n'abakongomani na 16 n'impunzi z'abarundi. Wendo Joe atugire ku muriri.
Ni kubwo urugamba rwo guhimiriza rwamaze indwi zitatu rwatumye uko rwaruka rwemera kwinjira muri uwo mugwi mu ntumbero yo gutorera umuti ibura ry'amaraso ku bitaro byitiriwe Umweranda Yozefu byo mu Kamanyora mu kugabanya impfu zikunze kuhibonekeza. Nibyo yipfuza umukuru w'uwo mugwi umushinga nawe Malik Mwandaza ahavuga ati ni kubw'ingwara zimwe na zimwe ibitaro byacu byo mu Kamanyora bikunze kuronka cyane cyane ni kubw'ababanyi bacu bo mu Rwanda i Burundi mu Gatogota mu Ruvunge ingenzi n'impunzi mugenza abuze abazifata mu mugongo. Kubera ko abakera twasanze badakwiye niyo mpamvu twahisemo kwitabaza amashuri mu kongeramwo abandi kugira ngo tugwize ikigaga cy'amaraso kuri ibyo bitaro. Kuri uyu wa gatatu abagera ku 25 bashasha bakaba batanze amalitiro 25 y'amaraso.
Ibura ry'imisegetera irimo umuti wica imibu riribonekeza cyane mu kambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda na site ya Murongwe. Igabugwa rya nyuma kuri bose akaba ari ryo muri 2016 bikaba bizwi ko umusegetera ukwiye gukoreshwa mu kiringo cy'amezi atandatu. Akaba ari inkuru ya Aimable Kavunja Paul.
Bamwe mu mpunzi twayaze bavuga ko baheruka guherwa rimwe imisegetera mu mwaka wa 2016 hakaba haheze imyaka itatu ibura amezi make mu gihe umusegetera ubwirizwa gusubiririzwa mu mezi atandatu. Uretse abakenyezi bibungenze n'abibarutse bakihabwa ku bitaro abandi bose basa naho bibagiwe, twovuga nk'abatishoboye kurusha abandi nabo bose bakeneye ubufasha bw'umwihariko bitwa le PBS mu mfunyafunya y'Igifaransa. Abo bose rero batagira uburyo bwo kuyigurira mu isoko ngo barabaragwana n'imibu bukabakera ko bagatinya ko yobaviramo intandaro ya malaria. Tubumvirize
ukuri mudufashe kwere ubuherere kama n'ibisaba biravamo bikaza kubera yuko kubera iyo mibu turakomeza kuzigwara cyane nyene malaria na mbandakara tukarara tuko turiyaga tukarara twicaye nta mahoro turonka.
Bakaba bafise ubwoba bw'uko bigiye kugenda mwiri citwimirije kuko imibu abari myinshi. Abagira neza akaba atacho barabivuga ko nubwo abaserukira impunzi badasiba gusemerera. Mumenya ko umusegetero umwe ugugwa ku isoko hagati y'3,000 n'4,000 by'amakongo.
Urutonde rw'abakinyi ba vore bikambi ya Rusenda bakaba batsinzwe cyane aho bari mu rukino rwa kivandimwe rwabahuje n'umugwi ugizwe n'abasoda mva makungu b'abapakistani ba MONUSCO. Sauda Kimana aduhe idoni.
Ugo rukino rwahuje umugwi w'abasoda ba MONUSCO bakorera mu Rusenda n'umugwi userukira impunzi zo mu ikambi ya Rusenda mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball rwabaye kuruno wa 24 ku kibuga cyo mu kambi y'abasirikare. Muri urwo rukino rwamaze hafi isaha zibiri umugwi w'abasirikare ba MONUSCO watsinze umugwi userukira ikambi ya Rusenda iseti 3-1.
Twakinye twe amakosa twatwizi twiteze siyo twasanzeyo. Ca mbere batanguje abakinyi 9 twatumenyereye ko atangura abakinyi 6. Turabishima kubera yuko byaduteye kugira ngo tugende gutegura natwe itimu twitegure bushasha ituro izobe imeze neza.
Urukino rwo gusubiriza rutegekanijwe mu ndwi zibiri zitaha. Hagaho ugwi w'impunzi uriko uritegurira urukino kivandimwe ruzo uhuza n'umugwi wo mu gisagara cha Baraka.
Aha niho arangiriye ikiganiro cacu cuno munsi categuwe na Sergio Bisimwa ku bugenduzi bwa Yakobo Kahora Emmanuel Ntirampeba banije akibashikirije akagaruka.